Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku wa mbere tariki 24 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2018. Ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Nkundikije. Uyu munsi rero nkuko tubivuze ni tariki 24 z'ukwezi kw'12. Abakristo ku isi yose mu kanya gatoyi barahimbaza umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Aha naho ku Ijwi rya Amerika ndifatanije n'abagenzi banje dukorana kugira ngo tubifuze mwese umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Ikaze rero mu kiganiro muri sanga mu rwimo mushasha w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kumenya kuri no kunywanisha abarundi ugizwe n'abantu ikaba komisere 13 bashinzwe amabanga akomeye yo kugutohoza ubwicanyi bwabaye kuva ku munzo w'Abadagi mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka w'2008. Yamara mu rwego rw'imbere yaho wari wahawe amabanga yo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye hagati yo mwaka w'1962 no mwaka w'2008. Icegeranyo cyakozwe n'umurwi wabanjirije uyu murwi mushasha cerekana ko hatorokanijwe amakuru mu ntara zose 18 mu makomine 11 hamwe no mu kumitumba no mu makartiye birenga imiliyoni 2 yerekeye amabintu ubwicanyi byakorewe abarundi kuva mu myaka itandukanye irimo 1965, 1969, 1972, 1988, 1991, 1992, hamwe no mu 1993. Mbega amabanga yo murwi mushasha atandukaniye he n'amabanga yari yashinzwe umurwi wabubanjirije. Insiguro yo gutangurira amatohoza ku muzo wa Dagi Murundi yoba ari iyihe? Uyu munsi rero mu kiganiro musanga twatumiye umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ambassadeur Pierre Claver ndayicariye. Mwiriwe neza ambassadeur ndayicariye.
Mwiriwe mumenyesha makuru.
Murakomeye?
Ego ndakomeye cyane, Imana ishimwe.
Ego ni byiza. Mwiteguriye gute umunsi mukuru wa Noeli?
Aha turiko turavugana ndakubwire ko mvuye kuraba abavyeyi bakiriho mu ntara ya Karusi. Aho mvuye rero mbona ko abantu batekanye, ababishobora bararondera udufungurwa twiza, ababishoboye bagasangira n'agacupa aho nciye haratekanye.
Ni byiza cyane rwose rero, ariko tutarinze rero gutesha umwanya bariko baratwumviriza, reka tubahe ijambo mutubwire ahanini ubwa mbere na mbere ukuntu mubona amabanga mwashinzwe.
Amabanga ushinzwe n'igihugu yamara amabanga minsi yose ahambaye, nicyo gituma imbere yo kuyatangura bama badusaba kurahira indahiro nayo yerekana ko ibyo ugira utangure kurangura washinzwe n'igihugu n'abarundi ari amabanga koko ahambaye. Amabanga nayo ashingwa abapfasoni, abashingantahe, abagabo, no kuvuga ko wizewe n'igihugu no gukora ukurikiza amategeko, no gukora cyane cyane nka twebwe tuvuga tuti turondere ukuri, ukuri gukiza, ukuri gufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi, abarundi b'ubwoko bwose, abarundi bo mu ntara zose, kuko abakomeretse ku ngorane zashikiye urundi bwacu ni benshi.
Amabanga mujejwe rero n'amabanga akomeye cyane rwose kuko aratandukira ikindi kiringo cyo kuva ku muzo w'Abadagi. Murashaka kutubwira icyatumye amabanga mujejwe ika umurwi murongoye ujejwe tangurira ku muzo w'Abadagi?
Igihe bagenzi bacu twasubirira bashikiriza icegeranyo mfata kibanza hari mu ngoro yiyo mu Kigobe, aho abashinga amateka n'abakenguza amateka bari bicaye kubumviriza, hanyuma barasoma icyegeranyo bashikirijwe n'uwo mugwi wahora bongera barumviriza iraporo bashikirije mu kigobe ahasasa inama nshinga mateka hanyuma harabi bibazo bitari bike ibyo bibazo bya sohotse muri iyo nama ihambaye byerekanye ibintu bibiri ubwa mbere byerekanye ko ibidushikira mu Burundi byose cyane cyane muri ibi bibi bituma Abarundi bacanamwo mu byerekeye ubwoko mu byerekeye politike mu byerekeye intara basanze ko hari icyo bipfana n'imbuto mbi abigeze kurongora Burundi b'abanyamahanga babivye mu gihugu cacu niho baca bati intumbero bati oya no kurondera mu mizi duhere ku gihe abazungu bari bakiri ngaha mu Burundi ariyo barongoye igihugu hanyuma turabe icyo bipfana nibi Abarundi bakora baguma bakora ari byabaye mu 60 mu 70 mu 80 eka mbere no mu 93 n'ibyakurikiye icyo ni cyigwa ca mbere cyigwa ca kabiri abashinga amateka n'abakenguza amateka eka mbere n'inzego z'igihugu zavuze ziti uyu mugwi no kuwongerereza twavuye kuri 11 uturi 13 no kuvuga iki no kuvuga ko babonye ko ibikorwa biremereye nicyo gituma baduhaye abandi baba 13 ariko ntizuzokora twenyene tuzokorana n'abarundi ubwoko bwose b'intara zose kuko ukuri turondera kuzovugwa n'abarundi bakubonye hanyuma abarundi twifuza ko twokora kugira tunwane n'abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose kuko ni twebwe twakomeretse twese hamwe turi kumwe
amabanga rero mujejwe muri iki gihe azo kwihweza ubwicanyi kanamabi yose yakozwe gushika mu 2008 ariko hariho abantu benshi bavuga ko mwarimo kwiye no gushika ku yindi myaka yakurikiye gushika no muri imyaka turimo aho muhavuga kwiye
icyo iyo wumvise abarundi bamwe bakivuga no kubumva bamwe basohora icyumviro nk'icyo bashizemwo agacanwa akariro ka politike ariko jewe numvirije umushikiranganje w'ubutungane yera besiguye neza mu kigobe yavuze ati niduhagarare ngaho dukore kuko niho tubona ko Uburundi bwari buvuye mu magume inzego z'ubutungane zari zitanguye gukora by'ukuri inzego z'ubutungane ziriho icya kabiri abavuga gutyo no kubumva kuko abakora ibibi bava mu karere cyanye baba mu Burundi ega abanyakibi bamaho mbega ko turiko turaganira ku jwi rya Amerika ntiwumva amakuru asohoka ku minsi yose ko abanyakibi bama bariho aha rero novuga ko ari intumbero y'igihugu ni intumbero ya leta hariho intango aho utangura gukorera hariho iherezo leta y'u Burundi yashimye guhagarara mu 2008 kuko ibona ko kuva icyo gihe inzego z'ubutungane zikora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika reka dujambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bari ko baduhamagara turi kumwe na Samuel muri Veneza muri Veneza muri hehe Samuel
Bujumbura mu Burundi.
Ya kazi na kikirundi ninde?
Ni Kwizera Imana Samuel.
Ni Kwizera Imana. Murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku murwi mushasha w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri eka no kunywanisha Abarundi umurwi mushasha ugizwe n'abakomiseri 13 murafite ikibazo icyumviro duga ku ijambo?
Sisi kibazo bagira ni intererano.
Yego.
Ubwa mbere tuvuga ngo kuteza umushinga nawe serikali kwenda yicariye kuba yari bitewe n'abashinga amateka bakamutora ngo arongore uwo mugwi
yego duga ku ijambo
kamara mbere ku kibazo nashimbuko iyo cyangwa kandi buta ko bajya kuje mu ngasa bajya mu gwarongowe na nuta musenyeri bo batahe mu mirongo umunani na gatandatu ku muzo w'abatagi mu Burundi bari bahere imbere gatonya mukabuka bubona mucegeranyo bashikirije abashingamateka n'abandi bashikirije abarundi n'amakungu muri rusange ubona ko atari icegeranyo gishimishije cyane kuko n'ikimenyamenya nuko yaba cyabaye icegeranyo yaba barashyize ku ihangiro mbure bari bihaye cyane ababatumye ari babahaye nuko bari kuca babongera mugura abona ko bakwiye kwitoza ntibabongera bashashima amabanga abona uwuri mushasha none rero babona yuko mu kiringo cy'imyaka ine babaha kuva batoshobora kuba hari ikintu kiboneka bamaze gushyikako ku byabaye kuva ku muzo w'abadari gushyika mu 2008 aho badogeze icyo ni ikibazo hamwehera nawe nuvuga nti imigwi nk'iyi tugiye kuraba nk'akarorero mu kuko yashyizweho mu biganiro by'Arusha ugiye kuraba fondima yayo cy'ukaraba nk'uyu mugwi mu biganiro by'Arusha bavuze ko uzoca ushyiraho n'ubutungane bwa mbere na Justice na cya Justice cyarimo ntabwo ari Fevere honyine na cyo yarimo kuvuga na Justice ko yarimo mugandi kuvuga ko ubuzotohoza guca ntuhamye nibaza ko ari umugwi ufite akazi katoroshye kuko ugira inama nyinshi na cyane cyane mu kugira baronke abantu baza kubaha amategeko nyayo zitonge baza kuba ishinga nawe kugira batatsinze abo bantu hamwe no kugira ngo bumve batoshobore kwegeranya bya n'urwo rusange rw'amanywa n'abantu akujya kugira umugwi wa kirege bari bakoze nusaba rero ko bumve icyo ukora udakoreye kuri politike udakoreye ku byumviro by'abantu ya politike ahubwo udakore nk'umugwi wigenga navuga urimo inzobere udakora FPR hanyuma kugira ngo uzoshobore kugaragariza neza abarundi babone injyane zagezera mu Burundi babone imiti y'amacakubiri cyangwa injyane zagezera mu Burundi kugira ngo wimbure leta zizokurikira zoza ziha abantu zironka aho zizokwifunga mu gukemura ibibazo kanaka kuko zamaze kumenyekana zaba bamaze kubona imiti y'injyane
murakoze Samuel ambassadeur Pierre Claver ndayicariye icyumviro intererano hamwe n'ikibazo bya Samuel muduwe ku ijambo
ndashimiye cyane Samuel yabajije ikibazo gitomoye yatanguriye ku mugwi wahahora bagenzi bacu ubwa mbere ho noshaka gufata icyo kibazo mvuga nti twebwe tubasubiriye ntitwaje kunena kugaya ibikorwa bakoze birahambaye cyane novuga ko kuri twebwe ari isemo badusigiye n'abantu bakoze bakaja ku musozi bagasitura amasinde aho bagejeje rero tuvuga tuti ntibahindutse kubera batakoze neza bahindutse kubera ko minsi yose inzego za politiki inzego z'igihugu zirafise ingene zifata ingingo twebwe rero tuvuga tuti ibyo bakoze ni byiza ibyo bakoze ni intambwe ihambaye tuzobikorera ko tubandanye ikivi icyo ni cya mbere icya kabiri bari bahereye ku matariki yegereye ukwikukira kw'igihugu hanyuma ubu naho tuzohera ku ntwaro y'abazungu urumva ko ari intumbero y'igihugu nabisiguye mvuga nti abarongoye igihugu inama nshingamateka na nkingu z'amateka bavuga bati ubwo ivyama bituzingamika mu gihugu cacu amacakubiri y'ubwoko ingene vya politike vyama bituzingamika ntaco bipfana n'urubuto rubi abanyamahanga abazungu bateye mu gihugu cacu aha rero sinoharandira novuga nti twebwe tuzokora dukurikije ibiringo baduhaye aha mbere ngira simbize mvuga ko uyu mugwi mushasha nawo nyene wararahiye tuzokora dukorana n'abarundi uko kuri tukurondere mu barundi n'abarundi kazi abakomeretse bashatse guterera mu kuvuga ukuri tubumvirize n'abatakomeretse bakunda ukuri kuko icyo igihugu cyifuza nuko abarundi bumenye ibyabaye hanyuma abarundi bakamenya abashoboye kwigenza neza muri iki gihugu kuko araba kijije abandi bose ntibakoze ibibi abarundi b'ubwoko bwose tubarunderamo ukuri bari mu ntara zose tuzokorana nabo tubasange mu ntara mu makomine mu mitumba harimo ababa mu bisagara uko kuri turondera tuzogenda buke buke cyane cyane turondera ukuri gukiza abana b'abarundi n'abarundi kazi bariko baravuka kugira ngo umuntu w'umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa niyitirigwe iki batakoze kandi byakozwe ataranavuka nicyo gituma uko kuri turondera ari ukuri gukiza kugira kubukuri kukuri nuko kuva mu barundi bakakuvuga barakubonye nihagire ubeshe ruyundi hanyuma meze mvuga nti uko kuri tuzokuronka gute no kurondera ubuhinga bwo gufasha abarundi bafite ibyo bavuga bakabishikiriza badateye ubwoba kandi uko kuri kuzateye ubwoba uyu mugwi severe rero uzokora udatera ubwoba murundi numwe atamututsi atamuhutu atamutwa numwe ateye ubwoba ariko uko kuri twifuza kukokiza niko kuzoba inkingi y'ukunwanisha abarundi ntidusubire kuri abana ribi kandi atacyo dupfa mu Burundi dusangiye ugupfa no gukira
muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na John muri beneza
mwaramutse
muhiga John
ndi muri Iowa
yatwibutse akazi na kikirundi
ndayizeye
John duga ku ijambo turi kumwe na ambasaderi Pierre Kavera ndayicariye akaba ari mukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe kurekuranira reka gutoza ukuri no kunywanisha abarundi duga ku ijambo
ndamuramukije nyakubahwa Kavera ndanamwipfuriza umwaka mushasha na Noel nziza
arabumva
efise ikibazo ni ntererano
yego
ndahera ku kibazo
yego
ndumva yuko umugwi ugizwe n'abantu bakeye cyane ku ntara 18 dufise mu Burundi nyuma n'imyaka babahaye bato barangirizamo ibikorwa ko ari bakeye kandi akaba ari ntara nyinshi n'amakomine menshi bafise ububasha bungana gute kugira ngo bazobe barangirije mu makomine mu mitumba n'amazona gize buri ikomine ko umenge kiringo babahaye tukereranije n'ubunini bw'igihugu ari bunini ya cyane hanyuma ikindi kigira kabiri ni kibazo kandi kubanyagihugu mbega abo abazovuka ukuri kw'ibyabaye mu kahise bategekanya gute kuzoba kingira kugira ngo ntazogire ingarukambi izobashikira kukuri bazoba bavugishije hanyuma ikindi kigira katatu mbega abo b'umuzo w'ababirigi baje kudushiramo injyane zituma dutandukana n'akarangamutima kacu twavukanye kabakera mbega nitwasanga koko nk'uko tubizi basokuru babitubwiye ko aribo nkwezi y'ibara mu Burundi nibasanga aribo ikizokurikirana kuri bo co kuba bo hari igitegekanya yuko bazoba shengeza imbere y'ubutungane ku ntererano nayo nashaka numve ukuntu bategekanya ingene bazoshumbusha kurabaha bazoba bakozwe ko nayo mabi kandi atari bo bayakweze n'inzira karengane kuko nk'abatwege twakuze tutabona basokuruza nabo bagiyemo tuvuge mu 72 twababuze tugakura tutazi tudafise n'abaducira n'umugani hazokurikira hiki muri ibyo byari byo murakoze ndabipfurije na Noel nziza numwaka mushasha ku cyuca America
murakoze natwe turabifurije na Noel nziza numwaka mushasha murakoze John John ari mu ntara ya Iowa aho ni muri leta z'umuzi America reka duhijambo mushya naye ndayicari
na John ndamushimiye kandi nawe nyine ashikirije ibibazo n'ibyiyumviro n'intererano ziza bitomoye ikibazo cha mbere mbere nicyo cyonyene yashikirije yavuze ati umugwi ni muto ugizwe n'abantu 13 nimba ariko aranyumviriza kandi mbwira n'abarundi bose bari mu gihugu cyanyu makungu uyo mugwi ugizwe n'abantu 13 ku cyicaro gikuru cha Bujumbura uzorondera n'abakozi bawufasha twita mu gifaransa cadre d'appui mu gisagara cha Bujumbura no kuvuga ku mugwa mukuru ariko John nimba ariko aranyumviriza ndashaka kumumenyesha ko mu ntara intari imwe yose mu makomine tuzoshirayo abakozi baduserukira badufasha kuko uri mu ntara uba wegereye abenegihugu ba muri iyo ntara uri mu ikomine uba wegereye abenegihugu ba muri iyo komine ibyo tuzokorana nabo dusekira mu ntara no makomine tuzobikorana kuko nasubiyemo ndashimika kukuri kw'ibyabaye kuzova mu bene gihugu abo bene gihugu nabo bari mu mitumba bari mu makartie mu isagara abakiriho canke abacitse ku icumu canke abana b'impfuvyi eka nababonye aho hahambwe abantu benshi byose tuzobimenya tubibwiwe n'abenegihugu mu ncamake rero ku kibazo ciwe novuga nti mu ntara tuzogira abakozi mu makomine tugira abakozi baduserukira tuduge gukorana nabo twakoranye nabo baduserukira mu makomine no mu ntara ariko yumve ko umurimo nk'uyu ubutumwa nk'ubu tutobukora tudakoranye n'inzego z'igihugu abarongo y'intara abarongo y'amakomine abiyereye imana bamaze gukora igikorwa kitari gito mu madiyoseze amwe amwe ntarize kudodagura ngaha ukuri turondera kuzova mu gihugu aba abiyereye abandi tuzobamenya tubabwiwe n'abene gihugu abitanze bagakiza abandi tuzobamenya tuvuganye tubibwiwe n'abene gihugu n'abakozi bibi bikaboneka tuzobamenya tubibwiwe n'abene gihugu iyo ni inyishu ya mbere hanyuma avuga ati abazungu baba badaje ababirigi ibyo baba barakoze mbega mubatoye ko arico bakoze kibi bizogenda gute hazoba inkurikizi yihe inyishu niyi tumaze gukora ibyo bikogwa tukatohoza tugaronka inyishu itomoye tuzobishikiriza leta y'u Burundi inama nshinga mateka inama nkenguza mateka mu byerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'andi makungu leta irafise ingene izobikorera ko mugabo leta yadutumye kurondera isano riri hagati y'ibibi bishikira u Burundi y'injyane zaciye mu Burundi n'umuzo w'abanyamahanga
ikindi
cya gatatu nicerekeye letemwe ivyabona
nyine bazokingirwa
mbega muzobakingira gute ngira nkubwire ko icari kibazo gihambaye kandi twatanguye kwiga buke twinjiye vuba turamaze kuyitarira nturaronka inyishu itomoye ariko ngira nkubwire ko nihagira ko turonka inyishu itomoye iyo nyishu yo kukingira ivyabona byemeye gushikiriza ibyo bizi ibyo babonye tuzobisohora ibyo byiyumviro bavyita methodologie strategie ariko nizovugira hejuru kugira ngo tukingire uwashikirije ibyiyumviro waduhaye amakuru mugabo ntitumenyeshe ku mugaragaro ingene twamukingiye ariko igihambaye nuko akingigwa kandi birashoboka turabona ko tuzoronka inyishu ingene dukinga cyanyuma ni ingene hoba agashumbusho kubakomeretse kubababaye kubibwe ibintu byabo muri cyategeranyo navuga cyanyuma tuzoshikiriza inzego z'igihugu tuzoshikiriza ibyiyumviro bitandukanye byavuye mu bene gihugu kuko hari bene gihugu batifuza nico basaba bavuga bati ese icoma nkamenya ukuri ingene byagenze uwi wanje akagenda simbone n'umubyimba simbone naho bamuhambye hari abandi bavuga bati twebwe twaramaze kutanga ikigongwe kuko numwe wacu yagenda yazimira tutaziyo bamuhambye ntituzomuzura agihema ubabaye nawe yifuza indishi y'akababaro biri muri bya byiyumviro tuzoshikiriza leta ariko mu itegeko ritugenga twebwe uyu mugwi severe ariwo ukumenya ukuri n'ukuntwanisha baravuga ko leta ikurikije uburyo ishobora kuronka ishobora gutegekanya uburyo bw'amafaranga bwo gushigikira abo bababaye cyane ariko guhoza uwababaye ntibica mu mafaranga gusa hariho n'ibimenyetso bazoshiraho hanyuma uko kuri konyene kwamenyekanye kukaba ukuri kukuri kuvuzwe n'abakubonye ukuri kudaharirizwa gushikiriye uwakomeretse uwababaye wabuza biwe avuga ati ashi ndamenye ne byagenze
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamirana nayo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry niriwe neza
Miriwe neza
Thierry muri hehe
Bujumbura mu Burundi
yego meya kazi na Kirundi ninde
aki Kirundi nitwa Ishakieti
Ishakieti duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
ntangure ndamuta cyane nyakubahwa mukuru na mugwi Pierre Claver ndayitariye
yego
hanyuma Frederic dewe bavuze ukuri bwa mbere nibaza nimba ari gutohoza ukuri ntumbere nyamukuru ni kugira ngo abarundi bashobore kunywana ariko banywane baza ati bizagenze uku bamwe bose bafite ibyo bakoze hama habeho kurekuriranira mugabo dewe ibi bintu bariko barabivuga ndashikano nkibaza kumburengera ngo nuno mukuru uno mugore adero kinyishura rega none abanyagihugu nibaje hamwe bakavuga bakababwira bati bizagenze uko kuko umwe wese azavuga ibyiwe uwundi ibyiwe mugwo mugwe nawe udushyira hamwe hamubona uko ariko mbega umunyagihugu bizomugaruka ko gute ugira amenye koko ati bwa wundi wanyikiye n'uyu wasahuye n'uyu byagenze uko kubera ko ntibyaje mu bitabo hanyuma igihugu nabyo bazapfa bamenye bizoherera mu bitabo bigarukire muri ya maraporo nyine niyo finansi musange yabaye ibyo bitabo gusa hanyuma Frederic dewe iyo bavuze imigwi rimwe na rimwe ndahashika nkabitinya kubera ko ndibaza nti umugwi ushinzwe mu buryo nka burya mu by'ukuri aba ari umugwi wigenga kandi iyo baramutse barahira abarahiye ko biyemeje kutaduhemukira Abarundi rero bavuze bati bagiye gutohoza ukuri hanyuma mu nyuma bigashika ugasanga habaye kuremerwa ntibatunganije ikintu ko babwiza kugikora kubera ko batewe igitsure n'ubutegetsi nagomba ngire ko mbaza mbere nyakubahwa mukuru uno mugwi ntabwo bafise canke bariteguye kugira ngo bashobore kuzotunganiriza Abarundi hamwe nihanze umunyepolitika baremera kugira ngo ibitanga ibindi ntibavugwe ntibivugwe batoshobore guhagararira Abarundi bakoreshe intaha y'ibiriza guca bashobore gutomorera Abarundi ukuri uko kwagenze ngira ngo araze ko hanyishyura mbere ngira ko ndanababwira ndabatera kamubo nyene bari muri uno mugwi bamenye ko nibaramuka bagiye bagakora mu nzira y'abantu bamwe bamwe bashobora kuba bari hejuru bagatinya igiture baduha baduhemukiye byiza nibabona bigoranye bazoce basukura basezere bikimeze neza murakoze cyane Frederic
murakoze Ayishakiye Thierry reka tumuhe ijambo mushyira nayo ndayicari agira icyo ababwiye ku bibazo mushikirije bibiri nakamuteye
iki kiganiro kirahimbaye cyane kuko ababazi ibibazo baratomora nicyo gituma naze mukwishura dutomora uwo Thierry ndamushimire mvuga nti mbega ukuri kuvuye mu bene gihugu kuzoguma mu maraporo mu byandiko gusa oya icyo tuzokwihutira gihambaye uyu mugwi ndongoye tumaze iminsi tuganira mbere naho turi bashasha mu minsi iza tuzokwemera Abarundi nuko ingene dukora ibyo turiko turakora ibyavuye muri bo bimaze gufata intumbero kwa rukuri tuzoja turabidugana mu gihugu hagati buke 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 tuvuge tuti hamwe twaci wanyu mu ntari mwikomine yi ibi nibyo tumaze gutohoza bimwe byavuye muri mwebwe ibindi byavuye mu bandi mbega hatugeze mu bivuga kwiki iyo ntumbero yo kuja kuraba bene gihugu mu ntara mu makomine tuyirondera mwiki tuyironderamwo ukuri guhagaze neza ukuri kuzuye kubera iki ugiye mu ikomine kanaka ukavuga na karorero uti ngaha hari binogo rusangi 15 twatoye muri ikomine ubibwiye abarundi batandukanye mu bwoko abahutu n'abatutsi n'abatwa abaserukira inzego zitandukanye abakuze babonye bimwe bimwe n'abakiri bato bumvise bimwe bimwe baraterera bakakubwira bati oya uko kuri muri ko muravuga ntikurakwira hari binogo rusangi twaraye tumenye mutarashikako ibyo mu gifaransa babyita restitution restitution no kuvuga kuja turagira intambwe tuvuga aho tugeze kuja turaja kubaraba tubaza yuko kuri twarose mu mitumba mu makomine mu ntara ari ukuri aho rero ntagira ubwoba information communication restitution kumenyesha aho tugeze kumenyesha abarundi ibyo tutararonka kumenyesha abakoze ibibi kumenyesha abakoze ibyiza kumenyesha abatwawe n'ibiza kubera iki kubera ko ugiye ku mitumba mwikomwire mu ntara ukavuga abantu 10 hafuye ijana wagize inama wateguye neza barakubwira bati subira utohoze nurashika ukuri nturakumenya icyo ni cya mbere icya kabiri umugwi nk'uyu urarahira ego n'ubutumwa buremereye n'umurimo uhambaye w'igihugu erega na mirimo y'igihugu yoroha cyane cyane uri kurasesangura uri kurazura kahise uri kurarondera ukuri ukuri rimwe na rimwe gutera ubwoba abo gutera ubwoba ba mbere nabababaye abo gutera ubwoba ba kabiri nababikoze abo gutera ubwoba ba gatatu nababana babahutu n'abatutsi babatwa bose usanga bashigwa ko ibibi batakoze mbere byakozwe batanaravuka none ntiwumva yuko ko kuri gukiza ugwaruka gukiza abavuko no munsi guhambaye uko kuri turondera no gukiza ugwaruka abavuko ubu kugira umututsi ntiyitwe umwicanyi kubera hari umututsi umwe canke babiri bakoze ikibi umuhutu ntiyitwe umwicanyi kubera hari umuhutu umwe canke babiri canke batatu bakoze ikibi ikibi gikogwa n'umuntu nigikogwa n'ubwoko nzokwama mvuga muri ubutumwa igihugu cyanshinze k'ubwoko butica hica umuntu hica abantu nibyo mu mategeko bita responsabilité personnelle
hari n'ikibazo abajije kakamu yateye kavuga ku byerekeye igitsure mu gihe hogira nk'abategetsi batera igitsure mu mabanga mujejwe mu byifatamo gute
ngira uyo muntu nimba ari Thierry nimba aba mu Burundi sizi imyaka afise ngira ngo yarabonye barahiye hanyuma jewe novuga ko mu mabanga nahoramwo bitari byoroshe nahone narakoze uko nshoboye hanyuma igitsure kikuremereye uba warahiye mu kigobe utazi ubutumwa washinzwe ingene buremereye abagabo abagore abashingana n'abapasoni barahiye mu kigobe jewe ndabizeye kandi nihereye ko nzosaba imana icyo gitsure nuzokindabisha ko nikivate.
Tui wote nchini mwezi kumuliko mrabanda nyakumbiza iladio hii juu ya Amerika tui kumwe na Fabien mwili weneza
mwili
mwili hega Fabien
tui Murukanda
kandi kazi na ninde
ni vyo kusenje
ego duga kujambo iki wazo chimviro
ndumva ivyenshi wajie wazo chane kwari ugushimira kuwa mugwi dushimira nyine ko ikikorwa ugiye gukora ari cyiza cyane ndumva ibibazo byo benshi bagiye babibaza ndumva byabajijwe cyane murakoze
murakoze Fabien reka duhere ijambo kandi Jean Bosco mwiwe neza muhiga Jean Bosco
kigali
mu Rwanda kandi kazina ninde
yahari
duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri mu kanya gato
kambanda nifuje mu munsi mukuru wa mutumire n'abarundi bose
yego murakoze
namwe abo mu munsi mukuru wa kubijya Amerika
murakoze cyane natwe turabifurije umunsi mukuru mwiza wa Noel na n'umwaka mushasha
atwatwe birengera banje ni sabire uwo mutumire mu mutumire na bazo batubereye kumwe ya rubanda kuko n'amabanga yaragirwe yakoze neza kandi ntagiye nacyo zigize bamuvuga nawe mu mabanga yaragirwe n'amabanga bamutumye bujya gufata rya bendera ry'igihugu ukajya kurahimbira umukuru w'igihugu ni ibanga rikomeye cyane rwose kandi atenguye abaturage iyo bahimu ariko ikintu kimusabye urubyiruko twavuze dusanga ibintu byarabaye turamusabye badushakire ukuri kugira ngo kujye ahagaragara twese tumenye ukuri aho kuri kuko nk'ubu uraze nk'umubiri w'ibihugu twese mu Rwanda ubu abana bari kuvuka barabona bati ukuri ko two kumeze nako tubashaka kumenya ukuri ku Burundi kose uko buhagaze kugira ngo ubutungane bw'u Burundi bushakisha bo bose ese nubasanze mu harimo abagize uruhare bari muri leta y'u Burundi bafite icyo babikoraho ikintu cya mbere twusaba nuko niyo hoba harimo ufite uruhare muri biriya bintu yoba ari muri leta y'u Burundi nawe yoza agaragara agahanwa nk'abandi ntihabe mu kimenyane n'akamwana wa mama bakabahana bose ariko ikintu cya mbere bazuva ko n'ikibazo gihurira k'abantu bose hatareze ngo uyu ni naka cyangwa uyu ni naka ibintu by'ivanguramoko byazanywe n'ababiligi n'abadage tubashaka ko leta y'u Burundi kandi si ukuvuga ngo leta y'u Burundi yo yabikuye tubashaka ko ukuri kujya habona twese tukamenya ukuri ahantu kuri murakoze
Jean Bosco Fabien Kawewe asa n'uwari kurashima akaba yavuze ko ibibazo byinshi byabajijwe ariko nagomba ndabaha ijambo ndayicariye mu gihe cyo muvuze kubishikijwe na Jean Bosco
ahubwo mengo ni Fabiano niba ntihenze
Fabiano asa n'uwavuze ko ashima akaba abati akamo ika ariko arabakeza amabanga mashinzwe Jean Bosco niwe yari kwavuga ko niwe avuze ubwa nyuma
murakoze icyo nobwira abarundi canke nabo ariko barashikiriza ibyiyumviro nuko uburundi ni igihugu gitoya icyo ni cyambere uburundi ni igihugu tuvugura ururimi rumwe icyo ni cya kabiri uburundi ni igihugu dukifise bamwe babonye ibyabaye ari byabaye mu 60 mu 70 mu 80 mu 90 abariho bose ntibapfuye hajya nta kiza gihitana bose imana ya mikora igasigaza ibyabona bimwe mbere birasigara ukayoberwa n'ingene byagenze ugasanga n'igitangaro icyo nubwira abo bantu bose bibaza bati ukuri tuzokuronka gute nubabwira nti ahubwo muduterere barundi kazi turonke icyo twokwita metodoloji ni ukuvuga ubuhinga bwubahura abarundi n'abarundi kazi mu bwoko bwose mu ntara zose mu myaka yose kuko hari n'abakuze harimo n'abatoya batubwira ukuri uko kuri kuva mu mitumba nta kindi nosubiramwo uko kuri kwabereye mu makomine ibibi ni byiza byabera mu makomine mu maprovense kera hari amarondisema uko kuri turondera ni ukuri kwerekeye abakoze ibyiza, ni ukuri kwerekeye abakomeretse, abahitanwe n'ibiza, ni ukuri kuvuga n'ababikoze bamwe baracyariho, niko twiyumvira, abandi baramaze gushengera, ariko muri iyi migwi nk'iyi igihambaye ni iki? Nuko umwana w'imfubyi yasigaye avuga ati ngira nsezere isi menye ingene papa yagiye, mama yapfuye, hanyuma abarundi ntibogira ubwoba, ahubwo tubafashe kuva mu bwoba, bakunda ukuri, kuko umugwi w'abantu 13 bonyene ntacyo woshobora tudakoranye n'intara, ni makomine, ni mitumba, n'amadini, n'amashirahamwe atandukanye, aho hose hari abarundi n'abarundi kazi, kandi abo bapfuye cyangwa bagize ibyiza bari mu bwoko bwose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Toma. Toma, muri we neza? Egira telefone muvuge cyane Toma.
Yego, namahoro.
Namahoro, muri hehe?
Yewe, ahanini ubwa mbere mwana agomba gushima yuko mwashoboye kutumirira uwo mutumire.
Yego.
Hama gusa nariko ndibaza ni hajya akahise gategura kazoza, niko dusanzwe tubimenyereye mu mico y'Ikirundi. Rero iyo uri kurarondera kahise ugahura uri kukarondera umenga hariho aho ugomba guhengamira gusumba ahandi, ndakunda kubona iyo bari kurarondera ibintu by'akahise uhengamira uruhande rumwe, ntiwigere uronka ukuri gukwiye, wamuhura uronka ukuri ibice 50%, ibindi bice 50% nabyo ugahura ni nk'ikinyoma. Andiko mvuga mfatiye kuri iki bavuze yuko gutohoza ukuri bazohera mu 1980 mu guharuye kuva Burundi bwikukira gushika muri 2008, abamubanzirije nta kintu gikuru tubona bashitseko, abona bizomworohera. Hama ikindi nacyo hariho ibintu turaba kahise ka hafi yarateguje amatora ibiringo bishika bibiri, ayo matora yonyine yagiye arakurikirwa n'imbururu, abantu bavuga yuko harimo amahinyu, harimo amahinyu, mugabo nawe akerekana ko atamahinya hari. None ubu yotwizeza gute ko ukura dotohoza? Hariho n'abarundi bahunze bari hanze batembere no guhonyora ku butaka bw'u Burundi, nabo bafite amabi yababaye ko cyanke bawa babagirizwa, abona atogira itohoza ringana gute? Twizewe na bose muri rusange bakavuga ati ni mukuri, mu gihe hariho nabo babakimwidogera mu byaranze amatora yuko nawe yo batazitwayemo neza. Ikibazo cy'iwanje cyari ico, hama aduha umuco. Murakoze.
Murakoze Toma, reka tumwe ijambo agira icyo avuze ku byo mushikirije ku makenga mufise.
Bagira kubera ko akirabishije amabanga nahoramwo, ndamubwira ko umunsi ejo iyo ushomujeje amabanga ejo cyangwa hirya y'ejo, uyu munsi nta umuvuga, ejo nta umuvuga, umunsi winjiye mu ibanga mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye, abantu baca batangura kurondera mbega urya ameze gute, yigenza gute, ubwoko bwiwe n'ubuhe, haturuka hehe. Ibya kozwe, imirimo naranguye, ubutumwa naranguye, uwoshira abarundi batandukanye hamwe, abanyamigambwe batandukanye hamwe, amadini atandukanye hamwe, amashirahamwe yigenda atandukanye hamwe, icyo bita abashinga ntahe n'abapasoni bazi kubona imirimo irangugwa urondera umutekano n'amahoro y'igihugu. Jewe ndizeye ko ibyo naranguye mu myaka iheze byarondera amahoro n'umutekano ku gihugu, ariko icyo nzi cyo umuntu ariko arakora, nashimwa na bose, nashimwa na bose, kuko abo batamushima hari ibyo babifuza bitandukanye n'ibyo ari kwarakora kandi yitwa ko ari kwarakurikiza amategeko aho sino harandira ibikorwa turangura imirimo turangura harya kenshi na kenshi ishimwa hati imyaka 10-15 kujya barongoye igihugu benshi bakora ugasanga bavuzwe neza batakiri ku butegetsi haizi imyaka 20-30 icyo sino tebako ndagihejeje yanyumvise numurundi avuga ikirundi hanyuma mu Burundi turazi nanyi ibivugwa nabi na neza misi yose rondera igituma bivugwa gutyo neza canke nabi ariko sindi mutakatifu hari byangoye ambabarire mugabo yumve ko iyo ukurikije amategeko ukagwanira umutekano w'igihugu n'amahoro y'abarundi benshi uba wagerageje ikibazo ca mbere n'ico rero ngirangaruke ko ati guhengamira hacanka handi birabaho ndabyemera ese uyo muntu ageye gushikiriza ikibazo yo zaraduhanura katuguma hafi kugira ngo umunsi yabonye duhengamye adukebure atubwira ati bakomiseri muri sever gerageza ukuri muri komararondera kube ukuri gukiza abarundi bose jewe sinkekeranya ko ukuri tuzorondera nabagenzanje n'ukuri kwerekeye ibyabaye ibyo byabaye byerekeye abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere n'abanyamahanga barimwo ahubwo ndabivuge neza mu bapfuye mu bakoze ibyiza mu batotejwe harimwo abarundi bize n'abatize harimwo abasirikare harimwo abihebeye imana harimwo inshuti zacu harimwo n'abatacu dupfana ese twokwiga kuvuga ukuri kwerekeye abantu bose batandukanye kuko nitwokwama kubogoza atacabaye ko tubogoza tukama rero twidodomba n'ukubera ko hari byabaye niko kuri inzego z'igihugu zashinze uyu mugwi ndongoye severe kugerageza kurondera mugabo ukoranye n'abene gihugu hanyuma ndamusaba akantu ka nyuma nibaja kumuraba bakamubaza ati we wabonye iki aravuga ukuri azowafashije Burundi bwacu
ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi ni ikintu benshi bagaruka ko mu byane byacu kuvuga ukuri rero ni ikintu gihambaye cyane haba ku biriko byaba ika n'ibintu byose byoba biriko birakorwa reka duhe ijambo kandi undi munywanyi turi kumwe Raymond mwiriwe neza
mwiriwe kandi mwana aramutse neza ahubwo
yego muri hega Raymond
ndi Kigali mu Rwanda
yego kandi kazina ninde
Ruhamya
murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku mabanga yashinzwe umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri eka no kunywanisha abarundi duba kwijamo
ikintu najya mubaze
yego
baravuga ku bwicanyi ariko ahantu habaye ubwicanyi kuriya n'abigitsina sibyo ese abakoze ayo mabi ko hari abanduzwa indwara umugera wa sida n'izindi n'abana bavuka muri iyo kese ese bo bazabakoraho iki nawe kana najya ngo aze kutubwiraho baravuga cyane ku bwicanyi ariko ntibarebe ibindi bigenderaho ubundi bwangizi bubamo gusahura ibiki twari imitungo itari yawe ese ibindi by'ibibaza bazabikoraho iki
murakoze Raymond reka duhe ijambo kandi Christophe mwiwe neza Christophe matwumva ndabona telefone ya Christophe itari kwirakora reka ikibazo carimo baracishwa mu kanya ariko nagomba mpe n'ijambo kandi na Louis Michel mwiriwe neza
yuke mwaramutseho
mwaramutse muri hega Louis Michel
nago nkumvise neza
muri hehe
ndi mu Rwanda
murafite ikibazo murafite icyumviro
ndite ikibazo ndagira ngo ushimire umutumire
yego
avuze neza cyane avuze ko ukuri kuzerekanwa n'abarundi ubwabo ya bintu ni byiza cyane rwose
mhm
kuko niba babonye ibibazo no babwirwe n'abantu yagiye aba niba bazerekana ukuri ariko ndagira ngo mubazarani yavuze hari ibintu byabaye mu 60 kugera mu 70 birarangira ubwo no muri 80 byarabaye kumaho ngaho ni 90 na biraba bigumaho ngaho iyo ni bakunze babyihorera ubu rwose koko abarundi bizere koko ukuri kugiye kujya ahagaragara noneho icyari byarahishwe kigiye guhishurwa
murakoze cyane Louis Michel reka dijambo ambassadeur ndayicari yabwira icyo avuze ko byashikirijwe na Remo avuga ati eka subwicanyi bwonyine hariho n'izindi ngaruka gusahura amatungo y'abantu eka kwanduza indwara eka nico kibazo cya Louis Michel mudwe ku ijambo
barakoze abo bashikirije ibyiyumviro n'ibibazo nshime mvuga nti iyo habaye ingorane mu gihugu ibiza bikurikira sukwicwa gusa hariho gusahura hariho kwangazwa hariho abantu bagwara kubera ibyo babonye hari nababona ibintu bidakwiye kubonwa n'amaso bikabarengera ugasanga haize imisi mike bagwaye barirutse mu mabarabara ibyo byose uri kuriga ibyabaye ugerageza kubishyira hamwe ariko nahone ndasubiyemo nshimitse uko kuri turondera kubera turiko turakurondera duhagaze ku makuba menshi yagiye akurikirana ku Burundi bwacu hari byabona bimwe bitakiriho hari byabona byabuze twose na byose mu miryango wabo ariko hariho n'ibyabona bikiriho icyo kibazo rero cuwo mugenzi yabajije ati hari n'abagwara kubera bakorewe bya mfurambi none ntiwumva ko ari byabi biturondera gusasangura tukamenya uyu yakomeretse gute ku mutima ku mubiri uyu yagwajwe n'iki indwara z'ingwano cyangwa indwara yatewe ibyo n'ibibazo bihambaye mu gifaransa noyita vérité multifacette vérité multidimensionnelle ni ukuvuga ukuri gufise imitwe myinshi ukuri gufise amaboko menshi kuko ibikomere abarundi baciyemwo nibikomere bitandukanye ndasubiyemwo byinshi tuzobimenya tubibwiwe n'abarundi nico gituma mu mugwi sever tuzokoresha namwe bita psychologue abantu bize kumviriza abahahamutse tuzokoresha abacamanza aba expert juriste badufasha kumenya bati mbega zijya manza zaciwe mu bihe igihugu caciyemwo zaciwe zikurikije ingingo z'amategeko ibyo rero urumva ko ari umurimo hambaye iyo vérité multifacette vérité multidimensionnelle niyo abarundi bakwiye kudufasha gushikiriza uyu mugwi sévère sévère ni 13 twenyene nacho tuzoshobora nico gituma mvuze nti abantu buke bubahuke kuraba ukuri bubahuke kuvuga ukuri dukirira hamwe dukiza abarundi dukiza abahutu n'abatutsi n'abatwa mbere n'abanyamahanga hari abatoteshwe hari abatotejwe b'abanyamahanga aho niho nogeza ikibazo cuyo yavuze abagwaye bagwajijwe n'ababafatiye mu mashamba cyangwa handi
hari n'ikibazo cya Louis Michel
sabwe
hari n'ikibazo cya Louis Michel avuga ko hariho ibyaha byinshi byakozwe mu myaka 60-70 eka 90 akaba afite amakenga kuko ukuri kutazohava kuja habona
namwumvise cyane Louis Michel kandi ndamushimiye ko yamaze nko kutugirira imuwe yavuze ati ivyo bikogwa uyo murimo uko kuri ubwo uyo mugwi w'abantu 13 bazowushobora nizo muwe za mbere rw'imishere yagize
yego
ngira mvuge nti igikogwa nk'ico utagikoze uri leta uyu munsi mbega kizokogwa ryari ko twama twinjira mu ngorane tugasanga ingorane Burundi bwinjiramwo nizazindi zitumwa na bya bindi bitigeze bimenyekana canke ugasanga byitirirwa bose kandi byakoze bake ahubwo Louis Michel ngira ndamubwire nti nareme ibyabaye mu 60 hari ababibonye ibyabaye mu 60 70 hari ababibonye n'ababyanditse ibyabaye mu 80 mu 60 mu 70 turetse ko hari ababibonye n'ababyanditse hari abo byakoze ko bakiriho abo bose ndondaguye n'abandi ntadondaguye ndibo tuzofashanya tukagerageza kubaka mvuze nti kubaka ukuri mugabo uko kuri umunsi kuzoba ukuri kuzuye nuko bisaba ko intambwe yose tugize tuja turaduga mu gihugu mu ntara mu makomine mu mitumba tubabwira tuti severi gejeje aha mbega ibi byavuzwe mu komini wanyu nibyo cyangwa ukuri kugeze ku 90% nimba kutaragera ku 100% habuze iki hanyuma rero ibibuze babitubwire icyo dusaba nuko atawobeshera uwundi amuziza ubwoko amuziza intara amuziza ibitabaho noneho ibizoshoboka cyane cyane ukoranye n'abarundi batandukanye kumviriza abarundi bicaranye batandukanye mu bwoko mu madini mu migambwe bituma uronka ukuri kuzuye ariko kumviriza abantu b'ubwoko bumwe b'umuryango umwe b'intara imwe b'idini rimwe b'umugambwe umwe w'ishyirahamwe basangiye ari bamwe ukuri na kuzoronka
ndabona kanya ariko karihuta
abarundi bari hamwe murakoze
ndabona kanya ariko karihuta ariko sinashaka ko turangiza ikiganiro mutatubwiye cyane cyane kubyerekeye nk'uburyo muzokenera turabona ko amabanga mwashinzwe ari amabanga akomeye cyane rwose ikaja no kutandukira no ku kiringo cy'imyaka myinshi cyane rwose uburyo buzova he kugira ngo mushobore kurangura ayo mabanga yose mafise imigambi kusaba nk'amakungu akabafasha
uburyo umugwi severe ukoresha ibyo ndabivuga nkurikije icegeranyo bagenzi bacu twasubiriye badushikirije uburyo severe ikoresha umugwi buva muri leta abagenzi b'abanyamahanga bake bake baramaze kwerekana ko bifuza kudushigikira ariko uravye ibihe twaciyemo mu minsi heze baracitonda baracikwega baracakwega amaguru jewe rero si nkekeranya leta y'u Burundi inama nshinga amateka n'inkenguza amateka badushizeho bazi ko bazoduha uburyo bw'amafaranga bw'ibikoresho bw'abakozi tuzokorana kuko uyu mugwi urahambaye kandi umurimo bawushinze urahambaye mu byukuri turondera icyo abazungu banditse n'abapsikologe banditse bita therapy la verite ukuri gukiza
ukuri niko kuzohaba
umuntu avuga ati ashi ndamenye ingene byagenze
hanyuma ndabona kanya kagiye ambasadere ndayicariye ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoye turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika duteze amatwi cyane cyane abatwakuye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro turashimiye engineer yadufashe mu inga bw'izuma hamwe na Fatukarara yegeranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese kandi turasiye kubifuriza Noel nziza mugire amahoro mwese.